Iyi ni Radio Ijwi ry'Amerika. Uyu ni Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri uyu munsi wa gatanu, itariki 29 y'ukwezi kwa gatanu, mwaka w'2015. Muri kumwe na Frederic Nkundikije.
Icya kabiri, izindi programu za BBC zo zizakomezamo nk'uko zakoraga, ariko noneho BBC izasabwa kubahiriza amategeko yose agenga no gutanga impushya ndetse n'itangazamakuru.
Uyu ni umutegetsi akora mu rwego rujeje kugenduza amakuru mu Rwanda, avuga ku ngingo zafatiwe BBC. Iyi nkuru cyo kimwe n'ayandi makuru twateguriye turayigaruka ko mu kanya kari imbere. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Perezida mushasha w'igihugu cya Nigeria, Muhammadu Buhari, yatangaje ko igihugu cya Nigeria kidashobora kuvuga ko cyatujije umuhari w'intagondwa Boko Haram mu gihe cyose kitazoba kirashobora gucungura abanyeshuri b'abigeme bagizwe imbohe n'uyu murwi mu mwaka uheze. Umushyantahe Buhari yashikirije ayo majambo igihe ariko harashikiriza ijambo ryo gushikira amabanga yiwe y'igihugu uyu munsi ku gatanu. Yatangaje ko abo bakobwa bashika amajana ya 19 baterezwa gucungurwa. Yavuze ko umurwi Boko Haram ari umurwi w'abantu batemera Imana kandi batagira umutima. Abatetsi mu gihugu cya Iraq bajejwe umutekano batangaje ko ibibombe bitezwe mu modoka zibiri byaturikijwe ku hoteli uyu munsi ku gatanu ku murwa mukuru Baghdad, maze bikica abantu 15 bikongera bigakomeretsa abandi barenga 42. Iyi ni programu radio yacu tuyibashikiriza iminsi yose kuva ku wa mbere gushika ku munsi wa gatanu kuri radio inshuti ya Bose FM 88.3 no ku Ijwi ry'Amerika ibice 104.3 FM i Kigali. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri www radio yacu @com. Amakuru yatanguriye mu Rwanda ho mugenzi wacu Asumta Kaboyi atubwira amakuru itangazo ka nyingo yafashwe n'urwego rujejwe gutangaza amakuru rujejwe gukurikirana itangaza amakuru mu Rwanda. Asumta Kaboyi, akanya ni gwawe.
Nyuma y'uko ikigo cya leta gishinzwe imirimo ifitiye igihugu akamaro RURA gifatiye icyemezo cyo guhagarika by'agateganyo ibiganiro bya BBC gahuza miryango, ndetse nyuma hagashyirwaho akanama gashinzwe gucukumbura iby'icyo kibazo, kuri uyu mugoroba ubuyobozi bwa RURA bumaze gutangariza abanyamakuru ko noneho BBC gahuza miryango ihagaritswe burundu, kandi ko hari ibindi byemezo ubuyobozi bwa RURA bwafashe. Uyu ni Nyirishema Patrick ubwo yasomeraga abanyamakuru icyemezo cyafashwe. Nyirishema Patrick, umuyobozi wa RURA:
dushingiye ku bubasha RURA ihabwa n'amategeko, ari itegeko rishyiraho RURA ndetse n'itegeko rigenga imikorere y'itangazamakuru, tumaze gusuzuma tugasanga uruhushya bakoreragaho mu buryo bwo gutangaza amakuru mu Rwanda rushingiye ku masezerano bagiranye na Leta y'u Rwanda mu 2003, yuko andi mategeko yasohotse nyuma yaho yahinduye uburyo bagombaga guhabwa impushya abakora umwuga wo gutangaza amakuru. Tumaze rero kwitegereza ibyabonetse muri raporo yinjiye mu mizi y'iki kibazo cya BBC yamaze gutangazwa yashyizwe ahagaragara, tumaze gusanga yuko ibikubiye muri iyo raporo yuko bigaragaza ibimenyetso bihagije yuko BBC mu kuba yarakize kiriya kiganiro kuba yarishe amategeko agenga itangazamakuru, ndetse bakaba baranyuranyije n'uburyo buri professionnel bw'itangazamakuru ndetse ubwabo mikorere yabo ya BBC, ndetse tugasanga baranyuranyije nanone n'itegeko ry'u Rwanda ryo gupfobya no guhakana genocide y'abatutsi yo mu gihumbi kimwe 1994. Tumaze rero gusuzuma ibi byose, inama ngenzuramikorere yafashe ibyemezo bikurikira. Icyemezo cya mbere nuko gahunda ya BBC Kinyarwanda ya gahuza miryango ihagaritswe mu gihe mu gihe kirekire ubundi twari twarayihagaritse igihe gitoya turi mu gusuzuma ariko noneho iba yahagaritswe urundu icya kabiri izindi programs za BBC zo zakomezamo nkuko zakoraga ariko noneho BBC izasabwa kubahiriza amategeko yose agenga no gutanga impushya ndetse n'itangazamakuru icya gatatu nuko hagaragaye ibyaha bitandukanye bijyanye no gupfobya no guhakana genocide y'abatutsi ya 1994 ndetse n'ibindi byaha n'amakosa yose yagaragaye mu cyegeranyo cyamaze gushyirwa ahagaragara kuri ibyo byose rero twafashe icyemezo cyo gushyikiriza inzego zishinzwe guperereza kugira ngo noneho zizabisuzume zirebe niba ibintu bigomba kujyana mu nkiko mu nzira zisanzwe
Njuti mukurikira ni biganiro kuri Radio Ijwi d'Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,675 na kilohertz 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503 radio Ijwi America Radio Yang
Imodoka zitatu zahiye ziratukombera imbere y'ibanki y'Abanyakenya KCB kugeza ubu nta muntu aramenya abakoze ico gitero ariko abari hafi bibaza ko ari grenade yahatewe inkuru twateguriye na mugenzi wacu Desire Hatumimana
Imodoka zitatu zo mu bwoko bwa voiture zahiye ziratukombera imbere y'ibanki y'Abakenya KCB Hagati na hagati mu gisagara cha Bujumbura nko ku metro 200 umuntu avuye kuri Cathedrale Regina Mundi abari hafi bavuga ko bumvise ikintu giturika baza babona imodoka ziratse
nitwa iko turaraba exactement ariko arahita uga hetse yakanye twumva ikintu n'ikintu kimenetse afite ari kiyo kimenetse cyo modoka hanyuma hachi mwanya muto alarme kiravuga alarme vuze acha haba explosion haba explosion tubona flamme kuko kuko twiruka uyu muntu ari kuma rero baje ku telefone bambwiye ko agiye kwa muganga ikira ya munjiye umva zimbona ko ari grenade kubona umuntu nta numwegeza mubona vuba twumvise ku kapuri tugira nkaba hahamuka uyu muntu acavuga aho fete bari ibintu bimaze irumeho hari ubu abarundi twara hahamutse iminota mikenye twatwumva alarm kiravuga twatona explosion n'umuriro ndani
Saidi Juma anongoye igisagara cha Bujumbura yashitse hakiri kare abona ko iryo barajyakozwe nabi hevyi
ibi twovuga yuko abakora ibi nimba byukuri ari abantu ba teye amagrenade kugira ngo bashobe gutura iyo miduga bibonekana neza yuko ari abantu bashaka yuko abantu bagira ubwoba kugira ngo nibasubire kurangura imirimo yabo hano mu gisagara iryo rero ni imyifato idasanzwe bafata yuko ari nk'imyifato y'abihevyi bagomba kugira hano mu gisagara cha Bujumbura kumbure umuntu ashora kubimenya neza ruko tumaze kumenya ico vyavuye ko
warongoye gisagara cha Bujumbura amenyesha ko bagiye gukora ibishoboka vyose kugira abanyagisagara bakingigwe
Tarongwe gisagara tegerezwa gukorana n'inzego zijeje umutekano kugira ngo turabe ukuntu duteza gukingira abene gihugu kuko nivyo tujejwe hanyuma abo bakora ayo mabi baheze bakurikiranwe bafatwe hanyuma bashengezwe
imana yakinze kuko impande yaho izo modokari zahiriye hari moteri yatsa amatara ikoresheje amazutu iyo vya bimodokari bizimye muriro bitashika hakiri kare ibara ryari guhava rigwa abantu batatu nibo twashoboye kumenya ko bakomeretse umwe muri bo akaba ariwe yababaye cyane yari umwana abapolisi batoye mu mufurege wari wuzuye amazi yariko arakoreshwa mu kuzimya ibyo imodokari akaba yaciye ajanwa kwa muganga. Desire Tungimana, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire. Ishirahamwe rya Afrika ntirirafata ingingo ivuga ko intumwa zaryo zijejwe kugenduza amatora mu Burundi zizobandanya kurangura icyo gikorwa canke niba zigikuramwo akarenge. Ivyo byashikirijwe na Saidi Jinita, intumwa iryo shirahamwe mu Burundi. Mugenzi wacu Edi Rwema niwe yaduteguriye inkuru.
Ibyo Bwana Jinit yabivuze nyuma y'ibiganiro byabaye kuri uyu wa kane hagati ya guverinoma, imitwe itavuga rumwe na leta na societe civile. Muri icyo kiganiro yahaye abanyamakuru, Jinit wayoboye ibyo biganiro yavuze ko nubwo hari byinshi baganiriyeho hakiri ibibazo bibiri by'ingutu kugeza ubu batarabonera igisubizo kuko impande zombi zisa nkaho zananiwe kubyumvikanaho. Ibyo bibazo ni cyuko leta isaba abigaragambya guhita bahagarika imyigaragambyo, naho abatavuga rumwe na leta bo bagasaba ko Perezida Pierre Nkurunziza akurwa ku rutonde rw'abakandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Ku ruhande rwa leta ngo biteguye kutabangamira imyigaragambyo igihe cyose yasabiwe uruhushya. Ibi byavuzwe na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Edouard Nduwimana mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye kuri uyu wa gatanu.
Imyerekano mu gihugu cy'u Burundi iremewe kandi yarekuwe n'ibwiza nshingiro rikabitunganya kandi ndetse n'ibwiza bigenga imyerekano rikabitunganya. Aha rero bariyemeje yuko bagiye kuvugana nabo bose bahamagara iyo myerekano kugira ngo nivyaba ngombwa batunganye imyerekano ikiyo mategeko babanje kubimenyesha leta nayo ikabemerera yuko amasaha yo kumenyesha umwanya wo kumenyesha iyo myerekano ishobora kuraba yuko uwo gabanuka mugabo abantu bagasubira ku buzi ibikorwa bigakogwa kugira ngo imyerekano ibe koko idateye kubiri n'agateka kabandi. Aha rero twovuga dushima ubwambere na mbere yuko abo bari babaserukiye amashyira hamadani bicaro bya politike n'imigambwe imwe mitavuga rumwe na leta yuko twayaze duhana yuko ibibazo twayibonye cyo kimwe kandi twizera yuko n'inyishu tugiye kuzitorera inyishu turi hamwe twese. Leta yagira isubire kwemeza yuko nkuko ene cyo mukuru yabivuze yuko mu gihe imyerekano yohagarara yuko abo bose bafashwe bagafungwa bazira kuba baragiye imyerekano bazoheza bagaca bari kugwa. Aho twagatubabwire yuko ahanini ibyo dusana bavyumvikanye ko
ibyo ariko abatavuga rumwe na leta kimwe nabo muri societe civile siko babibona. Dore ibyo Petro Claver Mbonima uyobora ishyirahamwe riharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu n'ubw'imfungwa asanga bikwiye guhita bikemurwa.
Ikintu nyamukuru kibanza gukogwa ubwa mbere na mbere bugura ajya maradio twumve ko ari ni radio nimwe canke zibiri ziko zirasamirana mu gihugu cyose. Icya kabiri bari kure bajya abanyuro bose bafashwe mu myiyerekano. Muri icyo gihe rero natwe duca tugira icyo dukoze mu byo twumvikanye
ko mu gihe biteganyijwe ko amatora y'ibanze n'ay'abadepite azaba mu cyumweru gitaha, ibihugu n'imiryango imwe n'imwe irimo uw'ibihugu byo ku mugabane w'u Burayi yatangaje ko igiye gukura indorerezi zawo mu Burundi. Said Jinit, intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye, we yatubwiye ko kugeza ubu uwo muryango utarafata icyemezo cyo gukura cyangwa kugumisha indorerezi zawo mu Burundi. Ibiganiro hagati ya leta n'abatavuga rumwe na leta ngo bishobora kuzongera kuba nyuma y'inama y'ibihugu byo mu karere izateranira i Dar es Salaam kuri iki cyumweru. Kugeza ubu ntibiramenyekana niba Perezida Petero Nkurunziza azajya muri iyo nama. Edi Rwema, Radio Ijwi rya Amerika, i Bujumbura.
Urakoze Edi. Akamo katewe n'ubuyobozi bwa kaminuza zegukira leta y'u Burundi gasaba abanyeshuri bo muri izo kaminuza gusubira ku ishuri bitarenze kuri uno munsi wa kane atarahona, naho ibihano bigafatwa ntikitabiriwe naho nabo banyeshuri. Ubuyobozi bw'izo kaminuza bumenyesha ko buri mu biganiro nabo icyo kibazo cega, ariko abanyeshuri bobo bararahiye bararengwa ko batazosubira mu ndaro ngo narirya birukanywe babwirwa ko umutekano atariko utifashe neza na gatoyi. Ikigo cya kaminuza y'u Burundi gihereye ku Mutanga kikaba cyazindutse cyugariwe n'urwaruka atawurashobora kumenya urwarirwo. Inkuru twateguriye na mugenzi wacu Diane Nininazwe.
abanyeshuri nibitavye akamo natwe n'abakozi haza bake bake ari kurabona
baba bamwe mu bakozi ba kaminuza y'u Burundi twasanze mu kigo cyo kumutanga baba mu banyeshuri twahahuriye baremeza kwa kamo k'ubuyobozi bwa kaminuza ze gukira leta y'u Burundi kahamagarira abanyeshuri gusubira mu ndaro bitarenze kuri no wa kane katitabwe
nari nje kurotera attestation de depot kuna na depoje igitabo nari nje kuraba attestation yuko bamaze kwiheza onda itwaye
nari ndiko ndandika igitabo mugabo ninje mu biblioteque bona ntabantu bariyo nta muvuma birateye ubwoba ahantu hawe hari abantu benshi mugabo ubu abantu bose ubona barabana ku maso ndo harateye ubwoba nacyo gituma udashobora kwikorana urumwe kuko ugumu ubona umenga uri wewe wenyene mu gihugu kirimo abantu benshi ni ibintu biteye ubwoba cyane
iko ari ibintu byari byaraciye cyane kimaze imisi nanjye kurako baragikosora n'abandanye ma correction
ndiko ndarabana aho ninjye kuri TV yanjye ndabona kumwe ngo hagaragara ata abanyeshuri bahari kabona ko amashuri abanyeshuri basanga bigiramo nta abantu bahari nta abanyeshuri mbona ngaha tubatubona ngaha ariko nabari mbona gise abakoze gusa
Anatole Nzinahora ajeje uburaro no gufungurira abanyeshuri muri kaminuza y'u Burundi ati nika ko kamo nikitabwe ariko abigisha ariko baragerageza kumvikanisha impande zose
gushikejo nta benshi bari bwazwe bitaba ku kamo mugabo kwa gatatu harabaye inama y'abarimu barasaba ubuyobozi bwa kaminuza yuko bwo bwihanganira imbere gufata ingingo kugira bagume banahanura abanyeshuri ko bashobora kuza mu bigo bya kaminuza buri rero turindiriye ngira nko mundu iza tukazoraba tugakora ico bita evaluation ibyo abarimu bavuze ko bazodufasha turabe ko bizogira ico bimaze abanyeshuri bakaza
igihe cy'isaha zitandatu zirenga iminota 30 kuno wa gatanu ku isaha y'Ubujumbura ugwaruka rugera kuri 80 ruherekeje n'igipolisi gugarije ibigo vya kaminuza yo kumutanga ugwaruka rutanashoboye kwidondora canke ngo ruvuge ikibagenza
mu Burundi yego kundi nganya
eh
umuntu naza ko uramubana pa
Imodoka zitatu zo mu bwoko bwa Quaster zikaba zahavuye ziza gupakira ugo gwaruka gwanateye amakenga abasanzwe bacungera ibigo vya kaminuza biherereye ku Mutanga.
Izo modoka zize kubatora je bambiye ngo bari muri seminari zije kubatora none ko batinjije.
Abanyeshuri bahungiye imbere y'ubuserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva bacirukana muri kaminuza bati ivyo vyose ni vyerekana yuko umutekano uri mu gihugu utadukundira gusubira mu ndaro za kaminuza.
Tuya makuru adushikiriye honyene hari abantu bavyutse bugarije ikigo ca kaminuza Mutanga ntituzi abaribo rero kuri twebwe tugiye dusanga dushobora kugira ingorane. Turasubiyemo yuko kibazo cihutirwa ari ikibazo cyo gutorera umutekano igihugu cyose na cyane cyane mu gisagara ca Bujumbura tanke hakiri ugwamo gw'amasoro ntitubone ukuntu umunyeshuri mugo vya kaminuza bashura kumwitiranya n'umuntu warekagira imyerekano murabona abanyeshuri benshi baba mwajya makaritse nyakabiga musaga bwiza abana yo umuntu ashura kugira ngo agiye kwishure
ubuyobozi bwa kaminuza zegukira leta y'u Burundi bukamenyesha ko ari nka hamwe abanyeshuri babandanya banana inyuma y'ibiganiro bagiye kugirana biciye kubigisha muri kaminuza y'u Burundi hazofatwa ibihano harimo nk'ukwaka uburaro abasanzwe baba mu ndaro za kaminuza y'u Burundi ibujumbura Diane ninahadze kubwije urya Amerika.
Urakoze Diane tubibutse incuti mwese ko muri komurabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Muri aka kanya naho turi kumwe n'umenyesha makuru y'iradio ijwi rya Amerika Tabita ari Bujumbura ariko akaba yagendeye intara zitari nkeze u Burundi harimo Gitega na Mwaro. Tabita mwiriwe neza?
Mwiriwe neza Federico.
Ewe tubwire makuru wakuye muri izo ntara zose wagendeyemo.
Ego Federico kuva mu gitondo na zungurutse navuye Bujumbura nca muri Gitega ngenda imuramu nca muramza ngenda Gitega nshika Mwaro aho hose rero uvuye Bujumbura karaba ingene hifashe ngaho urabona ko abantu basa n'abatekanye urabona ko novuga ngo atari nka yamyerekane yo kurabera i Bujumbura mugabo muri Mwaro aho muri komine yitwa Rusaka bamaze iminsi bagira imyerekano mbere hirya ejo mu yindi komine ya Mwaro yitwa Gisozi bari baturiye n'amakarata y'itora uyu munsi rero naho hari habaye imyerekano aho mu Rusaka iyo myerekano yari irimo abantu bagera ku 300 abo bantu rero bahavuye bashwiragizwa n'igipolisi imisozi yabo rero ni miremire ni imisozi miremire abantu baca bahungira muri iyo misozi kabona ko igipolisi nabo nyine abapolisi nabo nyine bibagora kugira ngo abo bantu baba ariko baragira imyerekano bashobore kubafata hanyuma navuganye n'abantu batandukanye navuganye n'abari mu mugambo uri ku butegetsi rwaruka go muri umugambo bambwiye duki nta kintu muvuga ngo atari umuvugizi wabo hanyuma nca mvugana n'abari ko baragira imyerekano baravuga ko bari ko biyamiriza ikindi kiringo cha president Nkurunziza bo bavuga yuko ngo kitahuye n'amategeko hanyuma navuganye n'abavyeyi abantu baba mama bakuze baravuga bati natwe ngo twari ku twari kuba tujya mu ibarabara ngo mugabo ngo nuko tudafite ingufu hanyuma naciye nca ku biro by'amatora kuko muri iyo ntara haguma havugwamo amakarata y'amatora aturigwa
atabita abaturira amakarata bavuga ko bari kwagira imyerekano canke bari ko bakora amakosa canke ibyaha bishobora guhanwa n'amategeko
sindakumvise neza Frederic
abantu baturiye amakarata yo gutora bavuga ko bari kwagira imyerekano canke ni barabona ko baba bari ko bakora nk'ibyaha
bavuga yuko ayo matora adashoboka kuko ngo nta mutekano hari ngo naho ngo leta yo ivuga yuko hari umutekano ngo n'umuntu arazo hagati mu gihugu ngo nta mutekano hari bamwe rero hariho nabona kandi bari ko bayandikisha nk'ahantu hitwa niba ari Manyombya muri Muramvya bari ko bariyandikisha gushaka ku mugoroba nk'isa 11 mugabo nko muri Rusaka hoho ahantu hitwa Ubukwavu twasanga ata muntu ariko ariyandikisha mbere kuva ku munsi wa kabiri ngo bamaze kwandika abantu 150 abantu 134 n'abane bategerezwa kwiyandikisha ivyo rero vyo guturira amakarata bavuga ko bari ko berekana akababaro kabo kivyo bariko barabamwe kuko ngo igipolisi kirabashwiragiza ngo kikabarasa ngo bato bamwe bananafungwa abandi ngo bagatega ubwoba nivyo bavuga mugabo uravye muri rusangi urabona ko uri kuraraba n'amaso urabona ko umutekano umenga uriho mugabo bajije abantu babaho hantu bakubwira bati ntidutekanye hanyuma ugerageje kurondera n'abandi bayemera ati twebwe turi mu mugambo uri ku butegetsi
bw'igihugu
Nkurunziza nabo ukabona ko badashaka kuvuga
akabazo kanyuma kandi mu kanya gatoyi muri ibyo bice byose by'igihugu aciyemwo hari imigambwe yariko iriyamamaza
ito rero uretse mu ntara ya Murande bita Ibugarama niho twaciye ko imodoka ya y'umugambwe yari iri ku idarapo rya Iprona nta bantu bari kuba ariyamamaza ari imodoka ihagaze ku ibarabara mu kuduga ruguru naho tuvi Bujumbura twa twabonye imodoka nayo nyene iri ku idarapo ry'umugambwe Iprona n'ahandi hantu rero nashoboye kubona abantu bari ko baragira imyamamazo mugabo amakuru nakuye kuri televiziyo y'igihugu nabonye yuko ku munsi wejo twagiye twagiyeyo umusegera cy'ambere cy'umukuru w'igihugu yari yagiye kwiyamamariza muri iyo ntara ya Mwaro muri komini ya Gisozi aho nyine hari haraye ku wa gatatu haturiwe amakarata y'amatora.
Ego me Tabita urakoze cyane rwose kuri aya makuru yose washoboye kudutorokaniriza muri izo ntara zose waciyemo umugoroba mwiza.
Umugoroba mwiza.
Ibihe byashize byasigiye cy'urubyiruko. Ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo. Nk'urubyiruko twigire kuri ejo hashize, twubaka ejo hatubereye. Iki kiganiro mukaba muzajya mukigezweho n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko. Ikiganiro ejo kikaba kizajya kibagezwaho buri cyumweru guhera saa 11:35 kugeza saa 12 za mu gitondo kuri radio Ijwi rya Amerika ku 104.3 FM.
Ikiganiro ejo.
Abakenyezi bacururiza ibidandazwa vyabo bito bito mu isoko nkuru ya Muyinga basaba abajejwe ubutegetsi guhitamo kimwe hagati yo gutoza intererano y'amatora no gutoza amatagisi ya commune. Iyi ni inkuru twateguriye na mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze ari mu Kirundo.
Abakenyezi bakorera mu isoko nkuru ya Muyinga bacuruza ahanini ibifungurwa vyankenegwa muri bino bihe bavuga ko basa n'abatonda kwicara gusa kuko abaguzi ngo ari bake mu isoko.
Emwe unyene vyagoranye kweri nitoronyene ibintu tubirangura bizimbye abakira nabo gacha batinya kugura ibintu bizimbye kubera hari ubukene byinshi nyene mbese bisa nuko nakazi kaduhagararanye kubera ibintu byose birazimbye na kintu dukorera n'ikintu nk'akabido kamamesa twara turangura 8 na 5 tukakora ya kicatanu ubu n'ibihumbi 10 miaka boni kama mesa igihumbi na unyene baratina kuri chabi
kabera sostomati
yane ni tano buni sengs akurangura urumva nakintu dukorera nyene nyene ni nkuko kazi kahagaze nyene ni cyumwe turimbwe cha
2025
ibidandazwa biva ibujumbura ngo bishika imuyinga bigoranye cyane kubera imyerekano ivyo ngo bituma ibiciro bica biduga
nkubo nk'ibintu biva mu nzira ziyo za bujumbura kuzogira bidushikiri no usanga ari kibazo hari n'igihe biba bice bagacha babibana ntibyirigwe birashikira umva natwe naho turi no ruguru natwe turi mu ngora
n'ugize n'ugize aha acha ugira ngo bishikane ugize imana akabishikana bishiki beyi yacu kwampamayira hari
mu gihe abanyagihugu basabwa guterera amatora leta ngo yohitamwo kimwe gutoza amatagisi canke intererano y'amatora
aha kamwe kamwe kariha ibihumbi 10 kandi aha ntituzi naya matora ayo tuzoca turiha twikintu tuko turasaba komine ibanze tworohereze mu kimwe nimba ari bitanda tubanze duhagarike tugire ayo yimye amamazo batworohereze
eh ni byo gamufasi byavuze
ni byo ko yari kubera ubuturagowe n'abana baraburana
imeze gute nga
nga urumba mu bisanzwe byo bihumbi 10 twahora twama twabirishe mu bwabo ubu turi mu ngorane turi ko turiruka ce turi ibihumbi 10 turi na amatora ubwo ntitudandaza ico twosaba nuko mwatuvugira bakabandi bakaturindira tugapfuma tuyari ya mukumu nani kuko leta nawe yigwanye
naho abo bakenyezi biririra buramatari w'intara ya Muyinga Manira Barusha Aline avuga ko umutekano muke uvugwa mu gisagara cha Bujumbura atakibazo wateye urudandazwa rw'ibifungurwa imuyinga
muri rusange ndahi muyinga twavuga yuko hameze neza hanyuma nk'ivyo kuvuga byo ku isoko isoko yari mamisi yose nk'uko byama gusa buradigiye wabaye ibintu nk'ibi hariho nk'abadandaza usanga babitse amahera yabo bagashaka ntibayasore kuba batabavuga ati mbega ejo bizogenda gute ugaca usanga benshi rero barayabitse ntibahetse ngo basubire kurangura ibintu kuko tuvuze nk'ibyo gufungura ngahe muyinga turavye hariho nk'abantu bavuye nk'ibujumbura baje bahungiye ngahe muyinga barafungura iyo miceri twe ntwirangura ibujumbura twirangura muri Tanzania igibayiri barabaragira mu Tanzania mu muyinga na mahoro nta mudandaza n'umwe afise ikibazo cinyera cyo kurangura byo gufungura jewe muri rusangi n'ukuri sinovuga ko ariho inzenye n'ininya cyane nubona bijya mikumu ku ibujumbura yaba yarateye cyangwa cyarahindutse kininya ngahe muyinga
kubijanye n'intererano y'amatora buramatari w'intara ya muyinga ati intererano y'amatora itangwa ku bushake ataga tukagiye ko
wewe nyine uraraba ukavuga ati jewe ko nshaka amahoro ko nshaka igucanje bitera imbere ko nshaka igucanje yuko cokogora tugatogwa tukarongwa n'uwo twitore jewe ndashoboye gutanga aya kuko bishika kuri isaha nta muntu numwe araza kubwira umuntu wari wese ngo wewe udatanzaya ngo ntizokunda ibyo rero nimaze kubivana n'umutima w'umuntu azi ko abantu twese dufite amezi cyo kimwe hari ushobora kumva atavajya ashaka nk'uwo muntu yovuga ko hari umuntu ariko aramushyira ku ingufu ziriya na ziriya
tubamenyeshe ko n'ibindi bidandazwa nk'inzoga canke ama inite y'amatelefone vyadugijwe aho mu gisagara cha Muyinga imuyinga Jean Bosco ndarinze ijwi ya Amerika
mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri mugoro ariko imbere yaho reka tubibutse incamake y'amakuru twashikirije twabwiye ko perezida w'igihugu cha Nigeria mushasha Muhammadu Buhari yatangaje ko igihugu cha Nigeria kidashobora kuvuga ko catuje umuhari w'intagondwa Boko Haram mu gihe cyose kitazoba kirashobora gucungura abanyeshuri babigeme bagizwe imbohe n'uyo murugwi mu mwaka uheze umushantahe Buhari yashikirije amajambo gihe yariko arashikiriza ijambo ryo gushikira amabanga yiwe uyu munsi kuwa gatanu yatangaje kwa bo bakubwa shaka amajana 2019 bategerezwa gucungurwa Nshuti mwese mukunda Radio Ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye umunsi bigaruka inga tuboneye kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu hinga bw'ivyuma hamwe na Alimasi Fatuma yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri micro mwari kumwe na Frederic Nkundikije mugira amahoro n'umunsi mwiza
This program has come to you from the Voice of America, Washington.